Iri ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi mutumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Aba turonderera kuri internet ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu akaburungu.com. Inshuti muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo niyo kubashikiza amakuru y'ibiganiro byo kuri iyi saha. Imigenderanire hagati ya Mali n'Ubufaransa ntiyifashe neza nyuma y'aho Mali cirukanye ambasaderi ya Sayikuru Ubufaransa muri icyo gihugu.
Abafaransa bifuza kubandanya gushyigikira yuko ibihugu byo muri Sahel byo bandanya biba mu mutekano. Abandi nabo bifuza kubandanya imigenderanire no kuganira ku buryo imigenderanire yacu izobandanya.
Uyo ni ambasaderi de Marielle Daruzaniye yahora aserukira Burundi muri ONU. Radio Ijwi rya Amerika uyu munsi yujuje imyaka 80 ishinzwe. Abasirikare ba OTAN n'ibikoresho by'intambara mu bihugu byo mu buseruko bw'Uburayi bongerejwe mu rwego rwo kwitegurira guhangana n'Uburusiya hamwe bworamuka buteye Ukraine. Ufaransa bumenyesha ko muri uku kwezi kwa kabiri ariho buzofata ingingo ku basirikare babo bari mu gihugu cya Mali. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika izohimbaza imyaka 80 izobimaze ishikiriza ibiganiro itangaza n'amakuru mu kwezi kwa kabiri. Service yayitanguriye yitwa US Foreign Information Service, service ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashikiriza amakuru mu mahanga, yatanguye gushikiriza ibiganiro byaryo mu karere k'Uburaya ku itariki imwe y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1942. Ibiri munsi y'amezi abiri inyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiye mu ngwano ya kabiri y'isi yose. Muri iki gihe Ijwi rya Amerika rishikiriza amakuru n'ibiganiro mu ndimi 47 zitandukanye. Ku munsi wa mbere Ijwi rya Amerika ryashikirije ibiganiro n'amakuru, watangaje amakuru William Harlan Hale yuguruye mu rurimi rw'Ikidagi, programa y'ururimi rw'Ikidagi muri aya majambo. Yavuze ati, tubashikirije amajwi avuye muri Amerika. Uno munsi, kuva uno munsi rero, tuzobabwira ivyerekeye Amerika n'ivyerekeye ingwano. Yatangaje ko amakuru ashobora kuba ari meza ku batwumviriza, kubumviriza Radio Ijwi rya Amerika, ko kandi ashobora kuba ari mabi, ko yamara bazobandanya badahengeshanya kuvugisha ukuri. Ubufaransa bwatangaje ko inyuma y'ibiganiro n'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya hagati muri uku kwezi kwa kabiri ariho bazofata ingingo ku basirikare babo bari mu gihugu cya Mali. Mugenzi wacu Edi Gwema aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Ibi Ubufaransa bubitangaje nyuma y'umunsi umwe gusa abasirikare bakoze kudeta muri Mali batangaje ko ambasaderi w'Ubufaransa muri icyo gihugu Joel Meyer ahawe amasaha 72 kuba yavuye ku butaka bwa Mali. Abategetsi mu murwa mukuru Bamako basobanuye ko icyo cyemezo bagihereye ku magambo bita mabi yavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Jean-Yves Le Drian anenga abayoboye leta y'inzibacyuho muri Mali. Yavuze ko iyo leta itemewe. Ubufaransa buvuga ko butarafata icyemezo kubijyanye no gukura cyangwa kugumisha muri Mali abasirikare bayo. Kugeza ubu icyo gihugu gifite abasirikare bagera ku 400 mu karere ka Sahel. Icya kabiri cyabo kiri muri Mali, aho bajyanywe no guhangana n'imitwe y'intagondwa za Kiislam. Umubano hagati ya Mali n'ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi ukomeje kuba mubi nyuma y'uko abasirikare banze gutegura amatora nyuma ya kudeta ebyiri zimaze kuba muri icyo gihugu. Mu minsi mike ishize, Mali yari iherutse gusaba Denmark gucyura ingabo.
Murakoze Edi. Igisata cy'amagara y'abantu mwishyirahamwe mpuzamakungu OMS gisaba ibihugu kwitondera gutangaza ko byatsinze urugamba rw'ikiza cya COVID-19 bigakuraho ingingo zo kwirinda. Edi Gwemara abandanya inkuru kandi.
Mu kiganiro n'abanyamakuru umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yaburiye ibihugu kutihutira gukuraho ingamba zo kwirinda icyo cyorezo kuko bishobora gutuma imibare y'abandura yongera kuzamuka. Yagize ati iyi ndwara ni mbi cyane kandi ikomeje kwihinduranya kenshi imbere y'amaso yacu. Ibi abivuze nyuma yuko Denmark ibaye igihugu cya mbere ku mugabane w'Uburayi gikuyeho ingamba zose zijyanye na COVID-19. Nyamara hakomeje kuvugwa abantu benshi bandura ubwoko bushya bwa virusi ya corona bwa Omicron. Umuyobozi wa OMS avuga ko urugero nk'urwo rukurikiwe n'abavuga ko abantu benshi bamaze kwikingiza bishobora kuba urwitwazo rwo gukuraho ingamba zo kwirinda COVID-19 mu bihugu byose ku isi. Kuri muganga Ghebreyesus, uko abantu barushaho kwandura COVID-19 bivuze ubwiyongere bw'abapfa bazize iyo ndwara. Ghebreyesus avuga ko kuva ubwoko bushya bwa Omicron bugaragaye muri Afurika y'Epfo mu byumweru 10 bishize, abantu hafi miliyoni 90 bayanduye ku isi. Agaragaza ko nubwo Omicron idafite ubukana bukomeye, bakomeje kubona ubwiyongere bw'abantu bapfa bazize iyo ndwara hirya no hino ku isi. Yavuze ko atagamije gusaba ibihugu gusubiza abaturage babyo mu kato, kwa ahubwo icyo agamije ari ukubisaba gufata ingamba zikingira abaturage batagendeye ku nkingo gusa.
Tugushimire kandi Eddie. Afrika y'Epfo yatangaje ko abantu banduye COVID-19 badafise ibimenyetso bati batagikeneye kwishyira mu kato, no kuvuga kwikumira. Abafise ibimenyetso bo bazoza bamara iminsi 7 gusa rikumiye aho kumara iminsi 10. Eddie Rwema arabandanya iyi nkuru.
Leta ivuga ko iki ari ikimenyetso cy'uko umubare w'abandura COVID-19 ukomeje kugabanuka cyane mu gihugu. Ikindi leta ivuga iheraho nuko abantu benshi bamaze gufata inkingo bituma barwara bataremba cyangwa ngo bajyanwe mu bitaro. Itangazo ry'inama y'abaminisitiri ryashyizweho umukono na minisitiri mu biro by'umukuru w'igihugu Modi Gungubele rivuga ko ari ubwa mbere umubare w'abandura ujya hasi cyane kuva COVID-19 yaduka mu gihugu. Ibindi byemezo byafatiwe muri iyo nama y'abaminisitiri birimo ko abanyeshuri bose basubira mu mashuri ariko hagakurikizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Afrika y'Epfo niyo iza ku mwanya wa mbere w'ibihugu bifite abaturage benshi bapfuye bazize COVID-19. Abantu 95,000 nibo bamaze gupfa banduye icyo cyorezo. Abandi 3,600,600 barayanduye.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. OTAN ishyirahamwe ryo kwivuna abansi by'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantic ifise abasirikare benshi n'ibikoresho by'intambara mu bihugu byo mu buseruko bw'Uburaya mu ntumbero yo kwitegura guhangana n'Uburusiya hamwe bwaramuka buteye Ukraine. Thomas Kamirindi araduha idonido kuri iyi nkuru.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yategetse abasirikare be 8,500 bari imbere mu gihugu kwitegura guhaguruka igihe icyo ari cyo cyose berekeza mu Burayi bw'Uburasirazuba. Bazaba bahasanga abandi 1,000,000 Amerika isanganywe mu Burayi bakambitse cyane cyane mu Bwongereza no mu Budage. Ubufaransa burateganya kohereza abasirikare 100,000 muri Rumaniya. Espagne, Ubuholandi n'Ubudage nabo barategura kohereza abasirikare indege n'amato by'intambara. Mu cyumweru gishize Denmark yohereje indege zirwana 4 zo mu bwoko bwa F-16 zicumbitse mu gihugu cya Lituania. Ubwongereza bwoherereje Ukraine ibisasu 2,000 birasa ibimodoka bya rutura by'intambara bita tank mu cyongereza cyangwa char mu gifaransa. Muri iki cyumweru buza kuba kabiri umubare w'abasirikare bufite mu Burayi bw'Uburasirazuba ku buryo bazarenga 100,000. Abasirikare ba OTAN barimo bajya mu Burasirazuba bw'Uburayi barahasanga abandi bagera ku 5,000 bimbanziriza kubanza basanzwe bari muri Estonia, Letonia, Lituania na Pologne kuva mu 2014.
Aya yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu badushikirije. Iyi ni radio yanyu Ijwi rya Amerika Washington DC. Mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri wezitatu.com radio yacu vewa.com. mbere ko tujama kuri yo mu karere k'ibiyaga binini leta ya Mali yaraye ihaye amasaha 72 ambassadeur Asseri kuri Bufaransa muri ico gihugu kugira abe yakuye meza inyuma yaho Bufaransa butangarije amajambo atashimishije leta ya Mali bege yongingo isigura iki mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na ambassadeur Gamalien Daruzaniye yamaze igihe kinini mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu
narumvirije kandi narakurikiye iyo nkuru yuko ambasaderi bo Bufaransa muri Mali babaye expulse kandi no mu makuru abafaransa barabyumvise nabo sinzi ko mwabyumvise neza baciye bahamagara ambasaderi wabo bataramwirukana sinzi ko mwumva yaho bitaniye abafaransa bashaka barapera ambasaderi baramuhamagara mu gihugu atariyukanwa n'uburyo bwo gutunganya ibibazo bije hagati y'ibihugu ntibamurereje kwirukanwa baciye bamuhamagara iyo rero n'uburyo bwo kuringaniza ibibazo bije igihe habaye ikiriho byari byashyitse kuko abamariye bavuze yuko oba hari umukuru wo muri France yavuze ko abo bantu batwara igihugu bubakemewe kuko batembagaje ubutegetsi bwatowe nabo bati ko tutemewe rero turamwirukanye rero n'uburyo bwo kuvugana nabwo nyine ko abafaransa baciye bamuzana atayirukanwa ni nyishuba nziza babahaye mukurikiye neza Mali ivuga yuko naho byagenze uko yifuza kubandanya kuvugana no kumvikana no kubandanya imigenderanire hamwe n'ibihugu byari bikeneye imigenderanire mu bihugu byonyine canke mu makungu
n'ubufaransa ambasaderi Gamalien Daruzaniye yabwiye atangaje ko bugiye kwiha indwi zibiri kugira ngo ubwire ico bushikirije inyishu bwibaza ko ubufaransa buzotanga nkiye
bahamagaye amaseri wabo ariko nako ndakubwira bavuga yuko mvuge mu gifaransa hamarewe mu kirundi Paris réitère son engagement en faveur de la stabilisation de l'Ouman du Sahel. Avant Marien Nabo Bamako et Bugayouko, il souhaite maintenir le dialogue et poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux. Pour qu'il y ait un héros, je vous remercie à la France à Bifouza, Kouvanda Nagushi Ikira, Yuko, et vous remercie Sahel. Jovana iba umutekano ishize umutekano iterambere yo byo byo abandi nabo twifuza kubandanya imigenderanire no kuganira ku buryo imigenderanire yacu izobandanya
muri baza none ko hashobora kuvamwo ikintu gishobora kuba cubandanya kunagura imigenderanire ivyo bihugu naho muri iki gihe bisa n'ibyifashe nabi
kandi kuko ibyo bavuze bibiri byanyuma kubari Mali fuza kubandanya imigenderanire nabo bose bari bafitaniye makungu n'ibihugu byonyine abandi n'abandi natwe bifuza kubandanya tufasha ku bihugu byo muri Sahel bito byogumana umutekano bikaba tabure sinavuga mu Kirundi n'iterambere ryabo hagati y'izo rero bibiri hari n'umwanya muremure munini bituma babandanya kuvugana dialogue et diplomatie kugira baronke inyishu y'ibibazo byaje ivyo rero ivyo n'ubu mwumva mu makungu ivyo abarusiya bavuga na Ukraine babandanya kuvuga ru dialogue la diplomatie iyo ngendo rero niyishika kuri solution kize zamyeho zigenda gutyo cyo cyuma dialogue na diplomatie izitore inyishu cyewe rero ntabwo bafite aba bantu ko bavuga ivyo babagomba kubandanya bagahuza nibaza yuko inyishu zizoboneka kandi nyinshi hakaba sitabite gusumba ko nibaza yuko nabo nyene baravuze ko bagize kuteza mugabo bagira transition bazogira amatora igisigaye n'ikibazo bazoyagirira ibyo nazo bazohatora nibaza yuko rero dialogue et la diplomatie bafashe nk'ingendo niyo nzira y'ukuronka inyishu
ivyo bishitse ambasaderi Gamalien Daruzaniye mu gihe vyibonekeza ko imigenderanire y'ubufaransa n'ibihugu bwahoze bukolonije vyo mu burengero bwa afurika isa n'iguma itosekara ku bwanyu izo vyoba bivako
kandi bana zakurikana amahembe abo bantu babaye imyaka myinshi muri buka de Gaulle agiyemera independance bamwe bagize independance y'ukugumana hamba akagumana mugabo na France hamwe abashaka independance ni batore hari Brazzaville ndetse muri 1958 watoye ukwikukira buno nyine yari sekuture wa Guine abandi bari bafite kwikukira mugabo akagumana na France naho mu nyuma bahavuye bikukira mu myaka ibiri yakurikiye nka bose barikukira mugabo haba Accor kubandanya bakorana icyo rero niyo nzira batoye kugira independence n'ubu rero ziriho zaratotikaye kenshi hatari hake ariko nubu nyene bamye bakoresha dialogue na diplomasi kugira zigumeho nubu ntambuwe mfite bazoronka inzira yo kubandanya basubiramo bazigira nziza nibaza yuko bazotoriza kuko bose bagiye mu nzira ya dialogue kumigenderanire
nukugani. Ambasador Gamaliel Ndaruzani, murakoze cyane gose ku kanyamwa ha radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Tushimire mugenzi wacu Frederic Ngunikije kuri cyo kiganiro. Mu Burundi abarimyi bo mu kiyaya cy'intara ya Cibitoke bavuga ko tamwimbo wagatasi biteze uyu mwaka biturutse ku ruzuba gononye imirima y'ibitegwa mbumbarugo. Biremezwa n'umuyobozi mukuru w'igisata kijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Genzi wacu Desire Hatungimana dusomere iyi nkuru.
Icyo kiyaya ivyateragiwe nk'ibigori, ibiharage n'imyumbati vyarumye ni mu kiyaya giherereye mu makomine ya Rugombo na Buganda. Bamwe mu barimyi bo muri icyo kiyaya mu kiringo cy'agatasi bavuga ko inzara iri ku irembo kubera uruzuba rwaturutse ku ikena ry'imvura. Ni mu gihe icyo kiyaya cyahora citwa ikigega cy'intara ya Cibitoke.
Nukuri izuba ryarabaye ndanse bashya turatera ibitegwa byose biruma emena kamaramaze na kamaramaza nukuri ibiharaga ubu ubibavyeze ndetse n'ibigori bibavyeze none byarumye nta kintu nakimwe umuntu ashobora kuronka yihoraho ubu abana bariko barava ku mashure kubera iki ubukene bwabaye ndase mu bantu inzara yabaye ndase mu bantu ubu nuwagize ngo araturimye twamazi ubusuma bwake bubumurengera biragoye nuhuri
reka nokuri barajyaguye amapfa yateye n'ukuvuga ibihaje ntitwarose namba ibigori byo byumye ku mugaragaro bashane inkandi zo byango zibimare nakamara amazi rero urumara cyatu kuvuga ntacyo tubona tuzoshira mu nda canke tuzoheza imiryango canke abana.
Abarimyi bo mu kiyaya cyo mu ntara Kamayimbo makomine ya Buganda na Rugombo bavuga ko ingaruka mbi zituruka ku ruzuba rwateye muri ako karere zatangwe kwibonekeza. Bano bayaze n'ijwi rya Amerika bafise icyo basaba leta.
Munene nabyizeye cyane ati nzokwimbura ko imyaka yari iheze yari myiza ati n'ubu nkeka bizogenda neza abana nkabakurikirana bakaronka icyo bajya nkakuraho n'agafaranga batangira kukira nk'ubu. Nabuza mpera yo gutanga bariko baradusaba nk'ubu n'urya n'umunyeshuri turi kuma kugwa kubura mpera baramwirukanye twosaba n'ukuri ko yodufashe kuko turarushe guhera kuri iyi saha ubu tuba dutangwe kujya ibiharage none ubu burira n'ukuri abana bakaryama kubwo kubura ikintu dushyira mu nkono tukajya kubwira Imana yonyine yo mu ijuru.
Leta icyo mbona yodufasha nuko yodufasha natwe ikatugarukira kuko twarahuye n'ibyago by'izuba bashe si ibintu twese twarumiwe.
Ayo maroregwa yakozwe n'uruzuba rw'irima ryo mu mutasuro aremezwa n'urongo igisata kijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Cibitoke. Beatrice Nyabenda yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ibintu vyagiye vyunyuka mu nyuma kandi mu ntango y'agatasi harimo umwizero.
Aha mu ntara ya Cibitoke bisanzwe umwimbu twabona ko utegerezwa kugenda neza kuko imvura yari yaguye bwa mbere mugabo hageze aho ibigori bigeze guheka imvura yacihagarara. No kuvuga ibigori byacu bitangura kuma byo mu kiyaya kuko mu misozi umwimbu uri kuragenda neza. Mu kiyaya naho aho bitariko biragenda neza ni makomine abiri, komine Rugombo na komine Buganda.
Ikiyaya cegamiye intara ya Cibitoke gicamwe inzuzi nyinshi kinahantu urubibe n'uruzi rusizi ruri mu burengero ariko izo nzuzi ntacyo zimariya ubarimyi ubu bugarijwe na kigoyi. Umufasoni Nyabenda arongoye igisata kikijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi asaba abarimyi kwijukira kuvomera imirima.
Sanze tumenyereye yuko aha mu kiyaya barima cyane kandi bararima ibigori byinshi ku buryo aha mu kiyaya hahora hagaburira ahandi. Ngabo mva mu kiyaya bitagenze neza hariho igabanuka ry'umwimbu ritegereza gushara riboneka. Turiko turasaba abenegihugu yuko bovyifatamo neza abegereye aha amazi bakayakoresha n'abayibegereye urusizi bakarukoresha kuko n'amazi ashobora gukora barayakoresha bahegereye abandi nabo begereye imifurege bakayikoresha kuko urashobora kugenda ugasanga nahegereye umufurege uri kuratemba hepfo badashobora gufata n'udusafuriya ngo bavomere haruguru. Muri ico gihe bica bituma inzara yiyongera mugabo twe turiko turahimiriza bene gihugu
kuziganya duke baronse mu kurindirira imaji mpeshi. Niko kamo umuyobozi w'igisata kimwe mu byo kijejwe harimo uburimyi atera abimirima yabo yononywe n'uruzuba mu kiyaya ya cy'intara Kamayimbo cyegukira amakomine ya Buganda na Rugombo y'intara ya Cibitoke.
Tugushimire Desire kudusomera iyo nkuru tukivuga ku Burundi. Ubushakashatsi bwakozwe n'ihuriro ry'amashirahamwe yita ku ndero n'inyigisho mu Burundi bugaragaza ku rwego rw'uburezi rukibandanya kurangwamwo ibibazo bikomeye ahanini bishingiye kwibura ry'ibikoresho n'abarimu. Ababishinzwe bo bemeza ko ari kibazo babandanya kuronderera umuti. Pierre Claver Niyonkuru aratubwira idonido kuri inkuru.
Icigwa cakozwe n'urunani bafashe bige rw'amashirahamwe yigenga akorera mu gisata c'indero cerekana ko akanovera k'indero muri rusangi kagabanutse mu Burundi. Ubwo runani rufatira ku mugambi w'inyigisho wiswe ishuri shingiro Ecole Fondamentale mu Gifaransa, aho abanyeshuri barangije amashuri y'intango bajamwo imbere y'uko batangura igice ca kabiri c'amashuri yisumbuye. Aho kera biga guhera mu mwaka wa mbere gushika mu wa gatandatu, uwo mugambi utegeka ko biga kuva mu wa mbere gushika mu mwaka w'icenda. Urunani bafashe bige rusanga uwo mugambi ufise ingorane nyinshi zituma abanyeshuri batakura ubumenyi bukwiye bushobora kubatunga mu buzima mu gihe bataronse amahigwe yo kubandanya za kaminuza. Kase gashirahamwe nicege turongo y'ugurunani rukorera mu gisagara ca Bujumbura.
Mu cigwa twakoze twarabonye yuko ishuri shingiro ritanguye habayemwo ingorane. Imwe nuko ngira ngo uko guhindura kutasiguriwe neza bukwerekeye, bituma rero ishuri shingiro barivuga ukuntu murazi yuko ari habavuga ngo fyonda ntahe ibintu nk'ivyo. Baba banyeshuri baba bavyeyi baradehukirwa mu vyo kwiga no guhimiriza abana ngo bige neza. Icoye caratumye kumbe naco nyene kigabanya akanovera kuko abana ntibasiye kwitaho ishuri wa mihinga naco bagiye gukorayo. Niwashaka hariho ikindi twovuga burya ikija mu bigabanura akanovera naho kitaboneka neza, nuko abana baheze ishuri hanyuma ntibaronka akazi, biratuma baca baduhukirwa bakiga mugabo bakiga bigora intege. Kamubona atonda ku ishuri mugabo kumbe ntashiremwe umwete. Nishi ikindi ni byo byo kubura ibikoresho. Ikindi nuko abana ari benshi mu mashuri.
Ubushikiranganje bw'indero nabwo nyene buremera ko hakiri agahaze kugira ngo umugambi w'ishuri shingiro utange imbuto nziza. Umushikiranganje w'indero François Vyarimana yemeza ko izo ngorane azizi ariko ko zizogenda ziratorerwa umuti buke buke. Yabishikije mu nama yagiranye n'abafasha hamwe n'abegwa n'ico kibazo c'indero ku munsi wa gatanu uheze.
La détérioration des conditions d'études dans les écoles.
Atitituka ry'akanovera k'inyigisho, ihindagurika ry'urutonde rw'inyigisho, itituka ry'ingene abanyeshuri biga mu ishuri, ubukene bw'ibikoresho mu mashuri, intebe, ibitabo n'ibindi, politike yo kwimurira abigisha ahandi, itituka ry'imico abigisha baje hanze y'igihugu ntibagaruke nko muri za kaminuza, abigisha batabishoboye, ikena ry'uburaro kubigisha n'abanyeshuri hamwe hamwe, abigisha bakunda mu bisagara gusa no kudahurumbira ishuri ngiro n'ibindi. Nizo ngorane tumaze kubona biraturaje ishinga, ariko leta ifadikanije n'abitaho ico gisata iriko irazitorera umuti buke buke kuko zose ntizoviraho icarimwe. Ubwo bushikiranganje bwerekana ndetse kw'izo ngorane zituma abanyeshuri baheba amashuri ari benshi. Raporo y'ubwo bushikiranganje igaragaza ko abanyeshuri barenga 216,000 bahevye amashuri mu mwaka w'ishuri uheze, bose nabo mu gice c'ishuri shingiro. Iyo raporo kandi yerekana ko ukumenya mu ishuri biri ku rugero rw'ibice 14%. Aha niho urunani bafashe bige rufatira mu gusaba ko n'ababyeyi bakwiye kugira uruhara rukomeye mu nyigisho abana babo baronswa kugira ngo ubumenyi bw'isonunure.
Ababyeyi bofasha abana gukunda ishuri ni kubarongoya by'indero mu makomine ni mu ntara. Muri iyo komine arongoye mu indero canke muri iyo ntara yokwama iminsi yose ariko ariruka arondera ukuntu mu ntara yiwe inyigisho zotera imbere z'akanovera. Leta bubandanya bagendera amashuri bakaraba ibibuze hanyuma bakarondera n'ukuntu babironka.
Abanyeshuri ba mbere barangije ishuri shingiro mu mwaka w'2016. Umugambi ugitanguzwa leta yari ifise intumbero y'uko umunyeshuri azoheza amashuri 9 ya mbere y'ishuri shingiro yoba afise ubumenyi buhagije no mu myuga bwo kwitunga mu gihe atabandanije igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye canke kaminuza. Yamara icigwa cakozwe cerekana ko iryo hangiro ritarashikwako. Ku bihanuro bitangwa n'ubushikiranganje bw'indero abanyeshuri barenga amajana ndwi baraheze ishuri shingiro uko mwaka utashe. Pierre Clave ni inkuru Kigali kubwijwe rya America.
Urakoze Pierre Clave. Abarundi bakorera imirimo itandukanye mu misozi miremire ya Minembwe muri territoire ya Fizi mu buseruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo barageramiwe n'ihohoterwa bakoregwa n'inzego zishinzwe umutekano bazibita abagwanyi. Inkuru imumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari mu Minembwe.
Aba baturage b'Abarundi barenga ijana bakora imirimo y'ubuhinzi n'iy'ubwubatsi ndetse no gutwara za moto mu karere ka Minembwe kari mu birometero birenga 250 uvuye mu mujyi wa Uvira. Bagaragaza yuko bakorera amafaranga ariko iyo batashe basubiye i Burundi bafungwa n'inzego zishinzwe umutekano zikorera muri Fizi kuko baba bita imbonera kure. Abandi Red Tabara mu gihe abandi nabo bitwa abagwanyi ba Colonel Makanika uyobora umutwe watwigwane ugizwe n'insoresore z'abanyamurenge. Kubw'Imana Bienfe amaze umwaka wose mu Minembwe akora umurimo w'ubuhinzi yabuze ubujya asubira iwabo mu Burundi kubera atinya ko ashobora gufungirwa mu nzira no kwamburwa amafaranga yakoreye.
Iyo tuvuye mu Minembwe nko mu mukoko bariyeri sibiri uvuye kwa murima bariyeri igira gatatu n'iya kabiri zose iyo bagufashe bavuga ngo uri umurundi zana icyangombwa ukakimwereka mwama bagusaka amafaranga zose waciye bakazikwa kandi bakagenda bahamagarana imbere washika imbere naho ibaraka urabereka bakakubwira ngo zana tukwandike mu gitabo yuko ngusohotse. Amara kandi agacavuga ati sandurare izo sandurare mu nzira zose babaze kunyaze ukavuga ati je ntazo mfise izo mfise ngize bavuga ati kura amahuzu yose nitutagusangamo uhamagara abanye bakoheza ifaranga hanyuma atazibonetse ucufunga mugasha. Ngo bamwe bari kwavuga ati turi mbonera kure tuvuye kugwana.
Thomas Ndagwarukiye nawe ni umurundi ukorera imirimo y'ubwubatsi mu Minembwe ashimangira yuko yabuze ubujya subiri wabo.
Ikibazo dufise nuko tugere ino tuje gucingira tuje gucudufaranga ariko hagera gutaha kibazo kikabinzira inzira n'icyo kibazo dufite badushika mu nzira n'udufaranga twakoreye bakatutwaka rugashika atakintu tujanye bakadutoteza ngo turabarundi. Ino niko ndaje kweneza umwana nabuze kunta kubera inzira zabaye nabi cyane ndatiye ati nishika mu nzira n'utwo njanye baramfunga bangirire nabi cyankwe n'utwo njanye batunyake nyene nuko nyene nibyo ntinye
kubera ubujye abarundi bakorera mu Minembwe bahohoterwa banyuze mu ibarabara rya Fizi Uvira. Usanga bamwe muri bo barimo abanyeshuri biga kuri kaminuza ya Minembwe bemera bakagenda n'indege kubera gutinya ko bashobora guhohoterwa. Sindayibagira Fisi yiga kuri kaminuza ya Ebenezer ya Minembwe.
Nkanka jewe igituma inzana indege mvuye mu nkambi ya Rusenda nk'umuntu yaronse bourse kuza kwiga kuri Université Ebenezer de Minembwe. Bo abaturanye ntuyemwo kenshi ntibemera yuko turi ku ishuri kumvuza umutekano iyo duciye mu ibarabara nk'abantu tuye tuvuga ikirundi badushira hamwe n'abantu bavuga ikirimi cy'ikinyamurenge urumva twese tuba victime cyo kimwe nk'abanyamurenge. Kenshi bakunze kutwita amazina menshi baca bitwita yuko turi aba dushigikiye gumino dushigikiye batwigwaneho abandi bakatubwira yuko turi aba FNL tugiye gufasha bamayimaye urumva twese dushatubura ikibanza nyamukuru dushobora kuba turimo.
Aba Barundi bakorera imirimo yabo muri Fizi hari cyo basaba userukira Burundi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo.
Turasaba ambasadere ari Kinshasa wacu yuko yo tuvugira akaza adukurikirana ikibazo tugenda durana twese Abarundi akagira ica tuvugira ko kugira tureke kuguma duhohoteko turakorera amafaranga kabisa tugakura abanyagihugu kubera nta kuno ukorera umunyagihugu hamugacongera ukanyako umva baba baje gukora iki nitwo twojanye twodufatiye umuryango natwe tukama dushikana ubusa.
Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa territoire ya Fizi kuri iki kibazo cy'aba Barundi bahohoterwa ntibyadukundira. Si mu mihanda ya Minembwe yonyine aba Barundi bavuga yuko bahohoterwa n'inzego zishinzwe umutekano zibita abagwanyi. No mu mwaka ushize muri territoire ya Uvira yitwa muri Sange hari Abarundi 30 bafunzwe bitwa abagwanyi. Vedase Ngabo kubwarajijwe rya Amerika Minembwe mutarakivuye epfo.
Jote mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twatu bafite kuri isaha aha niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubifuriza ibihe byiza kandi tubararikira kubandanya mukurikirana ibiganiro n'amakuru yacu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Ndabifurije rero ibihe byiza mugire amahoro n'amahirwe.